Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shaura no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kiwanda cacu amakuru wistatoka Burundi radio yacu vewa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Haraheze imyaka 51 abarundi bacanyemo haraba ubwicanyi bwa gahomera unwa bwahekuye urundi mu gihumbi 1972. Ubwo si bwo bwicanyi bwa gahomera bwonyine bwabaye mu Burundi mu myaka yakurikiye harimo mu mwaka w'igihumbi 1988 no mu mwaka w'igihumbi 1993 harabaye ubwicanyi bwatikije inganda. Ariko kandi abarundi barafundiza amasezerano atari make harimo amasezerano yarusha hamwe n'amasezerano y'umwe bw'abarundi. Harashinzwe imirwi ijejwe kwiheza ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi. Haranashingwa umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi umaze no gushikiriza icegeranyo cy'ivyo watohoje. Ivyo byose ariko ntibyashoboye kwigiza kure no gutuza ubwicanyi bw'abandanije buba mu bihe bitandukanye. Mu kiganiro cyo munsi turagaruka ku mugambi wo kurekuriranira kwihanganiranira hamwe no gutsimbataza ubumwe hagati y'abarundi. Twongere turabire hamwe n'abatumire bacu intambwe abarundi bageze ko mugambi bihaye wo kurekuriranira no kunga ubumwe. Turavuga ku bintu byokorwa kugira ngo ubwicanyi bw'ikivunga bwaranze ibihe bitandukanye mu Burundi bugirwe umuziro. Abatumire bacu barimo inaribonye kujanye na kahise ku Burundi. Turi kumwe na Patri Desire Yamuremye umujezuwita w'umurundi akaba n'umusesenguzi w'ibya politike ku bihugu bitandukanye. Yarabaye mu murwi w'igihugu ushinzwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi awuvamwo mu 2016. Muraho Patri Desire Yamuremye.
Amahoro neza.
Murakomeye neza.
Ego no kuri namara me harabuze y'ubujumbura gusa.
Ni byiza cyane gose. Turi kumwe kandi na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba umushikiranganji w'Burundi yajejwe indero n'inyigisho. Ndaruzaniye yaraserukiye kandi Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye.
Neza mwese.
Murakomeye ngaho?
Turakomeye buhoro buhoro.
Ni byiza cyane gose. Turi kumwe kandi n'umuganwa Ildefonse Rugema serukira Indayingoma. Muraho nawe namwe Ildefonse Rugema.
Ego turaho ndabaramukije mwese.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro cyo munsi. Ndabasabe mu ntango mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose muri batatu akanya ni gato iminota 60 n'ubusa. Reka n'abanywanyi bashobora kuba bafite ibibazo n'ivyumviro ni benshi. Reka rero ndabasabe mwave mumpa inyishu ngufi ngufi. Reka dutangure kuri mwebwe Ildefonse Rugema. Kuva habaye ubwicanyi bw'akataraboneka mu hamwe bamwe bavuga ko byari honyabwoko byakorewe Abahutu intambwe abarundi bageze ko mugambi wo kurekuranira ingana iki ku bwanyu?
Ego ubwo bwicanyi twibaza yuko turavye akahise k'igihugu kuva bwikukiye twibaza yuko yabaye inkurikizi y'intwaro zatembagaje intwaro z'ubwami, izo ntwaro zikaba zitashoboye gutunganya neza ubuzima bw'igihugu no gukingira abanyagihugu. Ubwo bwicanyi bwo mu 72 ngira twaba duhereye hagati, hariho n'ibindi byaciyemwo
muri 65
gome. Ibyo rero byo 65 burya twibaza neza yuko abarundi dukwiye kwicara hamwe tukaraba isoko ry'izo ngorane zikaje Burundi, isoko ry'amacakubiri yadutse cyane mu Burundi, hakava hacamwo hajamwo ubwo bwicanyi ufatiye ku moko, tukaraba isoko ryabyo by'ukuri.
Ubwanyu nkuko twabivuze hariho utwigoro twinshi twagiye turakorwa naho habaye ubwicanyi kugira ngo abarundi basubire batimbataze ubumwe bari kuranire eka babane mu mahoro. Utwo twigoro ku bwanyu mubona tugeze?
Ego mbere utwo twigoro nkuko nuko mwace mu nciramo gatoya, twibaza yuko habanje kuba uko gushamirana kw'abarundi bifatiye ku macakubiri y'amoko, tuvuga ko byatanguye aho 65 turavye rero iyo soko ingene vyagiye biragenda. Murazi neza yuko intwaro y'ubwami itembagajwe kwabaye nk'uko uba haje abantu baje gutwara ku Gikenye, aho niho vyahereye. Ucusanga rero umenga harakagwi k'abanyepolitike k'abahutu n'abatutsi bagwaniye intwaro, arivyo tubona gushika uno munsi. Hanyuma rero ivyo bivuze yuko hoba harabaye akigoro k'abarundi kugira barabe ingene bokumvikana. Ivyo vyaje mu nyuma cane, vyaje mu nyuma gose, kuko turibuka yuko mu 1991 ariho hatanguye kuba amasezerano y'ubumwe. Ariko murazi neza yuko atari imyaka ibiri heze amasezerano y'ubumwe baciye bayarenga ku bose, haraba ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Ivyo vyokuja kurondera ingene bo abarundi twosubiza hamwe, ibyo byaje mu nyuma gose ngira nibyo tuzahava dusubira kugushikiriza icyo tubyiyumvira ko
ni byiza cyane rwose. Uko niko tuhava tubigenza. Reka tubaze na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nawe nyine atubwire ukuntu abona utwigoro twagiye turakorwa nyuma yaho habereye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye.
Gose ariko byongora guhera aho mumbariye. Iyo habaye ibintu byiza cyangwa bibi, uwihweza icyo kintu araba ingene vyaje n'iyo vyavuye, umuzi wabyo n'uwuwe. 65 twafatiye aho twabonye ibyadutse, umuriro wadutse bagatera umwami. Hanyuma reka nsubiremo, ibintu vyadutse hakaba umuriro w'abasirikare b'abajandarume wateye umwami mwambutsa ku Kirimba, agira Imana ararokoka. Ariko muri icyo gihe nyene ibusangana hari hatanguye umwotsi wo kwica cyane cyane Abatutsi. Babwiye abantu ngo tabara umwami, Abatutsi baramuteye. Icyo kintu kirafiseho cavuye rero kikohera ku 65 kiho byahereye. Ivyo vyahereye mu gihe co kurondera kwikukira. Turamaze kubivuga kenshi cyane kandi biranditse. Igihe Ababiligi bumviye yuko i Buraya hashinzwe ingingo yuko boha independence ibihugu, bwa Afrika birarorera, aho niho kumbure hari umuzi wa mbere w'ivyo bintu. Aca haduka abantu i Burundi no mu Rwanda, uwitwa Albert Mos mwaramwumvise, n'intwaro ya Harua, bigisha yuko bokwigisha abahutu benshi mu gihugu yuko bariwe n'intwaro feodal z'abatutsi b'u Rwanda n'i Burundi. Aho ni uhavuye ikibazo, kuko kuri koloni aho abazungu badutwara bari bakidutwara bakagomba kutaduha independence, bagomba kwemeza yuko muri icyo kiringo ari abatutsi baniganye banyiza abahutu akabatwara ibintu byabo byose kubera regime feodale y'abatutsi. Ariko se yatwara hatwara ababiriki, aho rero niho havuye imbarutso y'izo bintu. Kandi mumenye abarundi muri icyo kiringo nka bose ntibari bazi gusoma no kwandika, amashuri yariho ntibari bayize.
None kuva icyo gihe umugambi wo kunywana kurekurenera ugeze he ku bwanyu mu kanya gato?
Umugambi wo kunywana kurekurenera no ushyigikira cyane rwose, kandi twarawushyigikiye. Jewe nari muri ba bandi 24 twagiye mu gihugu gusigura ibyo bintu, niho twahereye umugambi wo kunywana no kurekuriranira. Turagenda turashika muri akorda rusha, ngiye kuva yanjye muri akorda rusha abantu bagwana basinya ko bagize amahoro. Impunzi zose zari zaragiye guhera 1965 biratahuka i Burundi. Abasirikare bagwana ibicumuro byabaye mu ngwano bagize barabirekurirwa kiretse icyaha cya jenoside, barataha mu Burundi. Igihe akorda rusha ibaye, abarundi bari bashinze ingingo n'inzira yo kurekuriranira. Byagenze gute ngo ntibandanye ibyo twavuga mu nyuma?
Ibyo turabigaruka mu kanya, ariko reka
icyo rero cyo kurekuriranira no gushyigikira nituraba tutarabishyika ko turaba igituma, ariko niyo nzira yonyine yuko twogira amahoro aho kwinubana tugatangura gusubira gukorera hamwe nka kera ngo Burundi butere imbere. Ni programme rero ni shigikiye cyane y'ukurekurirana. Turavugana mu kanya bikurikira.
Ibyo ni ibibazo tutafata dushikira mu kanya. Reka duhe n'ijambo Patrick Desire Yamuremye, nawe nyine yagize uruhare ruhambaye cyane rwose mu rwego rw'igihugujejwe kurekuranira. Atubwire ku bwiwe uko ntabona utwigoro tw'abarundi two kunywana no kurekuriranira, eka kubana amahoro.
Murakoze cyane. Shaza kugaruka kubikunda kuvugwa ibyatangiye impapuro zasinywe. Nibaza ko Uburundi bwaciwemo amacakubiri, turazi igihe byatangiriye, igihe abakoloni b'Ababiligi bafashe ingingo yuko abantu bahindura kumwami ahindura uko yategeka kare muraza yaramwangiye. Ndagiye cyane ko ndi kumwe n'uva mu ngoma naza kumenyeza. Nibaza ko aho yari intango ya byose. Ibi nsinza kubibandanya ko nashaka kuvuga rero abarundi bageze ugiye kubiraba nta bitegire kwijerano tanga. Mugabo nibaza ko abarundi batakiri mu ngorane z'indyane za moko, kwa ari ibintu abantu bashaka kuba batugumizamwo harimo n'abazungu n'uyu munsi. Kumenga turabantu tutobana, turabantu twankana. Abarundi ntibigeze bankana kubera ubwoko bwabo. Arundi barankanye kubera ubutegetsi bw'uyu bubanganishije kuko bufasha aba bukabakundwakaza, abandi bakabica bugafata aba bakaronka inyungu ataho ziturutse. Niyo ngorane ihari ntihagire ntitwigwe turaza kujya muri kabangende ngo tuje abarundi bakore kugura amatariki 3 na 5 mugira 2 sirwe. Nibaza ko aho mbona abarundi bageze, abarundi bashaka kunywana kuko azogira igihe hari n'abatabishaka, abo nibo babuza. N'umudagi hari abatemerewe nyabwoko ry'abayahudi, no muri Afurika y'Epfo hari abazungu bahisemo yewe uri kwigira hanze kugira ngo ntibabane n'abirabure. Mugabo urugero rw'abarundi mu kunywana rugeze kure. Abarundi b'ingorane barimwo ingorane z'umurindi w'iterambere, na cyane cyane kandi ingorane z'indyane za politiki. Ubu erega abantu ntibariko barapfa ibyo by'amoko mu Burundi, abantu bapfa ingene umuntu yoja ku butegetsi akaronka n'ibyo ubutegetsi butanga, ningene ubundi yosubira ubundi.
Icyo kibazo cy'uko abarundi batigeze bapfa amoko, eka turakigaruka ko. Ariko reka duhe ijambo umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika, Jean Norbert. Muraho, murakomeye. Jean Albert Matumba
Bekunda bumva neza
Muri hehe ga
Hello
Muri hehe
Ah gende Bujumbura
Yego ni byiza murafite ikibazo icyumviro mu kanya gato
Oya n'icyumviro je ni kintu ca mbere no shima nuko aho tugezemo no mwaka w'2023 mu Burundi kibazo cyamo ko turi ko turakirengera muti gute kuko ugiye kuraba mu bubare amoko yose aricarana mu manza amoko yose aricarana mu isengero amoko yose aricarana kandi ugasanga ikiyago n'ikiza ugasanga umuhutu ararongoye umututsi umututsi ararongoye umuhutu bagahana bagenye ibyabaye muri kahise byaratubereye icyigwa nk'akarorero turaze ku ihene bwoko ryabaye mu 72 ubu nta muntu ariko aratera igitsuru uyundi ngo mwaratwiciye abahutu canke mwaratwiciye abatutsi haba no mu 93 rego n'ibyo byabaye byarabaye mu bwa barundi baragerageza kurengera ibyo byabaye mu ico gihe hakaba ukunwana hakaba ukundikana kuko ibyabaye byarabaye onopeta iho tune mugabe ikibazo cy'amoko mu Burundi kiriko kirarengerwa ku budumeye ngo ego sinovuga ngo nta kibanza gifise me gifise ikibanza gitoye cyane
ego murakoze Jean Norbert umuganwa Rugema defense y'icyumviro cha Jean Norbert mu kivuga ko ikibazo cy'amoko cyararangiye mu Burundi cyangwa kiriko kirarangira mu kanya gato
ego me birashoboka kuko by'ukuri iki kibazo twogifata mu ntumbero zibiri hariho ukubana kw'abanyagihugu abanyagihugu abahutu n'abatutsi eka n'abandi zabo bonyine bari mu gihugu abo abanyagihugu burya barabana neza ariko mu banyepolitike bamwe bamwe ico kibazo cy'amoko baragikoresha kugira abanyagihugu basubiranemo ibyo niko bizagiye biragenda mu ntwaro zose zabaye kuva intwaro y'ubwa mitembagajwe ico kibazo cy'amoko gikoreshwa n'abanyepolitike badafitiye urukundo igihugu cyabo ibi rero kuvuga yuko abarundi bo bariko barabirengera nibyo mugabo hari ibimenyetso sindamusiga zerekana neza yuko amacakubiri mu gihugu ariho murazi neza yuko mwibwirizwa nshingiro bashizemo ivangura ry'amoko kota ethnique ico kintu siciza na gatoya mu ntumbero yuko iryo vangura ry'amoko umunyagihugu nacho ajyungukiramwo mugabanye politike bafise ico bavyungukiramwo
egome
ica kabiri banza mu mpakanya gato yameze ica kabiri mu bimenyetso sindamusiga murazi neza yuko habaye ubwicanyi 93 ubwo bwicanyi buracafise ikintu cerekana neza yuko abanyagihugu batarasubiza hamwe amfatiye nko ku banyagihugu b'abarundi bacitwa abateshejwe izabo impunzi hagati mu gihugu gushika uno munsi imyaka 30 igiye guhera ayo makambi y'impunzi y'abateshejwe izabo bakiri ngaho badashobora kuja kuba ku itongo ryabo icyo ni kimenyetso gikomeye ndabahaye
lego reka icyo kibazo tugiye na ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ikibazo cy'amoko cyararangiye kiriko kirarangira mu Burundi mu kanya gato cyane
rangiye sever ntibiri kwirakora icyo kibazo cyagishinze ko sever igikorera ko kugifasha abarundi gushyira mu nzira imwe ingene bumva icyo kibazo kiriho rero hariho severe imaze imyaka 8 niko niyibazmenga nuko kiriho nico gituma rero tutohenda abarundi ngo byaraheze nta kibazo kiriho umushya ntahe Rugema aheje kuvuga kubibutsa neza abantu bamaze imyaka 30 mu site z'impunzi mu gihugu hagati. Ubu ho noneho hari izindi mpunzi nshasha zagiye ku isi kuva mu 2015 kera hahunga twatahanye impunzi zose zabaye. None ubu abahutu n'abatutsi barahunze igihugu, biragoye rero. Icyo kibazo kiracyariho neza rwose. Bebere nibaza ko twoyambambira igashimika kugira turonke ukuri cyangwa irondera abayifasha kugira turondere ukuri. Kwihenda rero ngo caraheze two turahenda abanyagihugu. Ubwa kabiri abanyepolitike niko mwavuze na kera kubabiyi bari abanyepolitike bateye umwanga musubiri. Abarundi ntibigeze bareka kubana gushika n'ubu. Uburundi bw'Abarundi bwagumijwe mu minwe n'Abarundi b'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa n'abandi babe Abarundi mu nyuma nibo bagishigikiye n'ubu ingene Burundi bubaho. Abapolitike rero turabe icyo bakoze n'ingene byatugoye, tubyemere amakosa twakoze, tubwire uwaruka amakosa twakoze kugira ngo twubakire kuri uwo mwumvikano Abarundi bagumije. Naho nyene bari bakwiye mu ndyane nk'izo n'abanyepolitike kandi byo
ni rero
nibo nuba gihinzi mu Burundi.
Mu kanya gatoye Patri Desire yamuremye namwe ikibazo chamoko cindyane z'amoko carangiye mu Burundi mwaragiye mu murwi ugiye gucejwe ukuri n'ukure kuranira mu gihe cyo mutubwiye mu kanya gatoye cyane rwose ndabona umwanya wihuta.
Ayo moko tiza kuba ayo moko yararemwe turabyiharemwe hanyuma abantu barayakoresha muri politike haba ku ntwaro ya gikoloni no ku zindi ntwaro zakurikiye barongeretse n'iyo bidiha arabizi. Nibaza ko tutotangira kubakira ku musenyi abo twubakire ku mabuye. Amabuye dufise nuko dufise Burundi bamwe abarundi basangiye ubuntu bagasangira Imana bagasangira gupfa no gukira. Ibisigaje abanyepolitike byo nimwibaze ngo igihe munyepolitike ari we wese kubera ta mugamba afite akabona ko umugamba ari wari gucyarishamo abarundi azobikora. Ari uko baronyeretse abivuze aravuze ati wari mu nzu zabo cyangwa abatutsi bahunze 2015 bibereka nyene ko ingorane nyamukuru dufite itakiri izo z'amoko ahubwo ari ingorane za politiki. Uko kera impunzi twatutswe impunzi ari umuhutu ubu yajya Tanzania ubu yajya muri Zaire ubu yajya mu Rwanda n'ahandi ubavuze ati bose barahunze. Ni ukuvuga ngo twige ikibazo uko ubu tugifite uyu munsi. Ikibazo dufite uyu munsi cyari ikibazo cya politiki n'ikibazo cy'abanyepolitiki badafite imigambi ikiba cy'abanyepolitiki badashaka ko ibyo bintu bihera. Rugema yabivuze mbega ibi bintu biri mu bwirizwa shingiro yuko abantu bagabura ubutegetsi bakurikije amoko ni byiza cyangwa ni bibi? Ubwanje igihe cyararenze kuko abarundi baho bari murabyumva bose babivuze ingore ntizikiri yuko aba batari mu butegetsi n'abandi batabarimwo ziringire twotunganya igihugu aho umuntu wese yubawa kuko ari umuntu agahabwa uburenganzira kuko ari umuntu agahabwa uburenganzira kuko ari umuntu w'umurundi akaronka ibyo akeneye kuko ari umuntu w'umurundi. Iyo ngingo rero iriko irashika mubwo ntitwibaze ngo turyame wazogera igihe hataba abanyepolitike akoresha ibyo bintu ingorane izoba ku barundi bazobakurikira. Dufata akarorero abo bantu bavuga amateji zabaye imyaka 30 abo bantu bararima iwabo mugabo urumva hagize abanyepolitike bababwira bati nimuhirahire bazobakurikira n'abandi nicyo kintu hari abanyepolitike bafite impunzi ati ntutahe n'abandi byo bacyo kintu tubaza tuti mbega turafise ingene twebwe nk'abarundi ko dushaka kubana twokina politike bokina politike abayikina ijyanye n'iterambere ry'igihugu. Nibaza ko ubu bigaragara neza ko ingorane zabaye ari ubutegetsi butigeze bushyira imbere inyungu y'umwenegihugu uwo ari we wese.
murakoze tubibutse nshuti muri Secom muri kamera bandaje kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kinyo mu Rwanda turi kumwe na Jean Mugisha muri neza
ngo muri neza
muramura komeye
turakamye no kwiye
ni byiza cyane gose ikibazo icyimvira
kisani cyimviro cyimvira na bamake no gutera ku bibijanye n'imyaka 51 urundi abaye bicanye gusa nubwabaye agahamyabona ama nagomba se nugaruka cyane cyane ku bijyanye no kuri n'urugo kuba umugwi ujyanye no kuri no kuri kuyamya kw'abarundi CVR uko mu bikorwa byawo kuko yashyizeho usa ujya no muri iyo ntumbero ugaruka muri ubu bwicanyi bwabaye n'icyo gihe cy'imyaka 51 rero kuchimbyo cyuwanje turaje uko abarundi twabanye byabaye uko tumeze ubwoko dufise ibyagize yaba biri muri za njyane z'amoko yagiye yaba hagati y'abatutsi abahutu ugasanga bya bintu biguma bigaruka iriya mu mikorere yayo mu gusegeri kenshi iri kuraraba urerekana ugenda urerekana ababuze kwerekana yuko umugumwe ari wo wiki wundi undi mugu ari wo wiki wundi mugabe ugiye muri ya ntumbero yawo kuvugana kuri no kunywanisha no kurikuranira nimba twerekana umuntu ati warabuze sinaka yakwikiye ubundi kereka ubundi ati ninaka yakwikiye ntibiri mu ntumbero yo kubanywanisha ahubwo uri kuraraba hari uruhande umenga ubuhengamiye ko uri kurereka ati naka yarakwikiye ejo nawe hirya hejo baraba hirya
ego Jean Mugisha
uko byenda kibona uko nsa n'ukibona ibirango abarundi barabuze batutsi barabuze abahutu barabuze bo jamu havuga kitwese twarabuze twibagire kahi ahubwo turabindeye
reka
kubaho akadirije je yamuremye ele afafa cyangwa ijambo yavuze ati hari izina rishasha iterambere ryo zina rishasha ry'amahoro cyo
kibona
ko
twora
n'imbere
tukarangira n'ibyo bakabwira nako nta utabuze reka tumuhe ijambo agiye vuga ze kuri cyo cyumvira mushikirije Pati Desire yamuremye
icyo kinavuze ikintu gikomeye nibaza ko abarundi bitwitwaye nk'abantu turi exceptionnel nk'abantu menga ibindi n'amoko bigira ibintu byose byashamoko dufate ko ari ibintu ayi wacu yoyo nta nabaho guhora n'umuntu yasigura ukurikije ibyerekeye ubushakashatsi mugabe ibyabaye byarabaye mugabe uyu munsi uko mbona abarundi bariko barabaho kuko burya yaba abarundi batariko barabaho biyunga hari abantu baba baramaranye hari abantu batambuka ngaho i Bujumbura bishe abantu 2002 hari abantu batambuka mu makomine baba barishe abantu 93 harabisha abantu cyane cyane bakiriho nta mumwe nta numwe mukubika barabarika igukwa ko abarundi barafite intumbero no gushaka kubana
yego reka na
kubana bashaka no kubera ko ubuya babona yuko ibintu abantu babacanishijemo atacyo bimaze kuko uyu muntu atunze kubera ngo yatetse ari naka we n'ucu tunga kuko wewe ntutungishwa n'itunga ry'umuntu kuko yabaye ikigira cy'umukuru igiye gucanga yamushyirangaje utungishwa n'amaboko yiwawe
akokora
ugatera imbere wa gatandatu yavuze ati iterambere n'izina ry'amahoro ahubwo twese hamwe tujye kuba murindi kugira ngo tubyare umusaruro w'amahoro azotuma tutacyumvira ibyo bintu by'ubuhutu by'ubututsi by'ubutwa ngo twiyumvire icyumviro cy'umukene
ndabibutse mumpe inshungu fingufi ya ambasaderi Gamaliel Ngaruzane icyumviro cya Jean Mugisha avuga ko asa n'uvuga ko gikoba cy'umurugwi severa udoma kurutoki ati ntaka niba kwiciye kidafasha mu kurekuranira mu cyumviro ya kwiciye
umugwi wa severa cyo kibazo cyo yashinzwe umugwi severa ushinzwe kumenya ukuri kuri rero kukurondera bimwe ntituzobitora kuko iyo habaye umugumuko ababitanguye binyegeza muri uwo mugumuko hagafatwa abatariwo ibyo rero seveni yondera ukuri gusa itange raporo abaru tuyifashe kumenya uko kuri yanda basomere umushinga ntawe umwanditsi akomeye cyane w'umuzunga atari umurundi niweje ingenizo z'ibiro byatanguye muri 59 ndiko yanda gusomere mu gifaransa ico yanditse uwo muzungu muzo muvuga izina hanyuma
muce mutubwira amajambo make ico yavuze
pour ego cyane pour le parmi hutu parti pour l'émancipation des hutu qui s'impose au Rwanda. Il ne s'agit pas seulement d'abolir les privilèges politiques et économiques tutsi et le contrôle des filières de promotion, mais de chasser la minorité d'envahisseurs hamites et rendre le pays au Bahutu ses propriétaires légitimes. Nous nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons été en train de ibyo bintu rero si z'abarundi bazanye zazanywe n'aba bantu bezeri rero iteza kubona inkomoko y'ibyo bintu ikabibwira abarundi kugira ababone aho bakuye ikosa. Izo rero kwagiriza abarundi napolino batanguye kwica abantu sivyo na gatoyi baravyigishijwe bafise aho byanditse bavuga yuko muze mu Kirundi la parmehutu icyo yipuza sukubuza intwaro y'abatutsi gusa n'inyungu za politiki zari mu ntwaro nukomora abo baje b'imvamahanga hamite ino kugira mu kirundi ndakizi n'ugusubiza igihugu abahutu bo bari bene co sinzi ko izina bene b'urundi n'abanyagihugu cyavuye muri ico mugabo byigishijwe kera cyane mu 59. Ibyo rero ngira nizo seferi ikwiye kuronderamo ukuri tukaraba icyahenze abarundi barahenzwe abahutu sibo batanguye NFSR barigishijwe.
Ego imbere y'uko dufata
reka
tubanze duhe ijambo umushyirahe Rugimana agira icyo reka duhe ijambo mu kanya ntari guharika tubanze tubaze umushyirahe. Ego rindira gatoyi Rugema agire icyo avuze kuri icyo kibazo kivuga ko
icyo bararumire tabude bivyo turavanga ibihugu
ariko
twebwe yawanumiye mu biganiro cy'u Burundi yanumiye ku cy'u Rwanda
reka tubanze duhe ijambo defense Rugema
yanditswe n'umwanditsi yandika ku Rwanda
mu kanya ndaguha ijambo Rugema ikibazo cy'uko umurwi utabifashemo neza mu kivuga kw'iki mu kanya gato cyane rwose
umugwi mushatse kuvuga umugwi sever
ego nico kibazo cyabajijwe na Jean Mugisha
ego me nibaza yuko uyu mugwi sever murumva yuko uje vuba cyane turavye ingorane zitiye mu gihugu ariko ubwo bushakashatsi bagira kugira batore ukuri nibaza yuko butandukanye kubera byinshi muri kahise ku Burundi burya byanditswe n'abazungu hanyuma rero ugaca usanga ibyo bafatira ko birashobora kuba atari byo. Ikindi naco umugwi sever sinzi yuko ushobora gukora wisanzuye nk'umugwi wigenga kuko turabona yuko umenga harimo intumbero ya politike mu byo bashikiriza ibyo navyo bigatuma abantu bagira amakenga ku byo babashikiriza.
Yego mereka duhe ijambo rero na Patri Desire Muremyi agira icyo avuze hari cyane cyane cy'iyumviro cya Shirira na Jean Mugisha.
Yego iyo siguro bitakotacyo noze ya amba n'uze ministre aro nyere tabuze yaba ministre nibaza ko hariho abantu dukunda ku tutiranya ibintu Uburundi bwikukira n'ibukukiye mu Rwanda byagenze kumwe kuzere yabaye imwe umwana w'umwami yaratsinze kandi atowe n'abarundi bose Uburundi bwabonye mu gihe cyo guhana umuzungu igihe butoye inayo kwikukira ego nta muntu yitwaje amacakubiri yatowe abatowe n'abitwaje ubumwe anasha gushika umugu rero ugeje kuvuga ukuri umugu ugeje kuvuga ukuri si nyishu izova mu ijuru nitwebwe abarundi twebwe kuko uwo mugugi z'abantu z'indumo ni 13 twebwe twariye umenga twari 10 nitwebwe abarundi dushaka iki dushaka kujahi ibi bintu umuntu abyunguka mu iki kumuhutu wunguka iki kumututsi wunguka iki hari umuntu mbega araronka muri yoni kubera ari umuntu cyangwa ari umuhutu atadana cyangwa ngo ariye nawe dukeneye gushika kugira ngo tube koko le citoyen citoyen Sokrate niwe yavuga ati mu gihugu haba abantu babiri batatu harabareza ijyo kuvuga ibijyuju hakaba ari tribalisi abitwaza amoko hakaba ari citoyen wewe uri umurundi uriraba uri hehe azogegiye tutogenda tuje imbere les idiots et les tribalistes basigara inyuma abo bazokwamaho kandi bazokama bandika baze babe bavuga mugabo ntibizobuza les citoyens gutera
bashimbere mu kanyato
barabuze mugabo twavuze tuti icyara abanyarwanda bahisemo nuko bari mu nzira y'ukurekuranira no kubana mu mahoro kugira iterambere rirama rishike
kugira iterambere rirama rishike umwe butsimba tari mu Burundi ico ni kibazo tabaye dusozera ko ariko imbere yaho reka tuhe ijambo umunywanyi wacu Norbert muraho murakomeye
ana
muraho murakomeye muratwumva
eh turakomeye cyane mumeze mute mwembe
ni byiza cyane rwose duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
eh mbere na mbere ndashimire
ego mutubwira aho muri ubwa mbere na mbere
ikiganiro cyiza mwateguye
ego
ariko nshimira n'u Burundi aho umaze kuva n'aho umaze kugera
ego
bateye intambwe ikomeye cyane kandi uburyo bari kubaka inzego zigaragaza neza yuko bamaze kugera ku iterambere rikomeye ndumva nta kindi nababaza
muri hega naho be tubwire aho muri ubwa mbere na mbere
eh
tubwire aho muri
eh ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ni byiza cyane rwose naho bera ati reka inzego z'u Burundi ziko zifata neza bizifatamo neza cyane cyane mu byerekeye kunywana no kurekuriranira mu shyanahe idefense rugema ikintu mubona cyokorwa kugira ngo abarundi bave muri ibyo byose bya kahise njyane baciyemo baje eka bashyira imbere imigambi kwiteza imbere no guteza imbere igihugu eka no gutsimbataza amahoro n'umutekano n'ubumwe ku bwanyu inzira yoyiye mu kanya gato cyane rwose
ego me nibaza yuko buri igihugu kibazwa abakiramutswa abatwara ni nabo batunganya ni nabo bashiraho icuka cyiza cyotuma barundi bashobora kuganira bakicara kugira barabe ingene twova mu izongorane zikiye mu gihugu urumva rero biva ku ntwaro ivyo rero nibaza yuko ni habari intambwe iri kurakogwa n'intwari hari ibyo abarundi bose bo babibona ariko mumba barire gato yansubira inyuma gato kuko umushinga ntahega Marielle ndaruzaniye na pati ya muremye ari cyo batumvikanye ko ari naco gishimikira ko cyane cyane kuko tugiye kurondera inyishu ku ngorane zihari nitubanze turabe isoko y'izo ngorane icyo kintu turakirengagiza cyane nitwoza turafatira aho tugeze ngo turabe wingene twoje hamwe ikintu twahuye kunuko ibintu byahereye mu Rwanda mu 1959 byaratandukiye Burundi ibyo ntawo bideha ariko mumenye neza yuko kuva twikukiye 1962 reka meme n'imbere yaho gatoya amatora ya 1960 atanguye murazi neza yuko abazungu bashatse kwinjiza amacakubiri ya moko mu Burundi ariko birabananira ucishamwo abahutu n'abatutsi hanyuma ibyo bibananiye bagiye mu baganwa barabacanishamo ariko naho nyine umwami mwambutsa abera umugabo bamwiciye umuhungu we w'imfura ari we nshungu y'ukwikukira ku Burundi nta njyane zabaye nta murundi yishe uwundi yihoye ibyo zose ibyari byamaze kuba mu Rwanda ntibyatandukira Burundi gushika 65 aho umwami mwambutsa ategwa n'abasirikare b'abajandarume bagomba kumwica Imana igakinga icyo gihe ikibazo cy'abahutu n'abatutsi niho catanguye by'ukuri kuko ari uko kagwi k'abahutu ari uko kagwi k'abatutsi icyo bahuriye ko nicu kwirukana umwami mwambutsa akava mu gihugu aho niho hatanguriye n'iryo soko rikuru y'intwaro wasanga uno munsi hari intwaro y'abahutu wasanga ejo hari intwaro y'abatutsi ugasanga hari intwaro yakoreshejwe nk'igikoresho cyo kwihora cyangwa cyo kugomba ku butegetsi
icyo kibazo
ibandanya gushika uno munsi
icyo kibazo ndagishikiriza abandi
biraheze
sozera akanya kari gutatana
yego nuko abarundi dushaka kwicarana kugira tukane ni turabe iyo tuva niho tumenye iyo tuja kuko ibi bintu n'ukuri n'ubu nababwiye yuko hari ivangura rya moko mu ibwirizwa shingiro nababwiye yuko hari abarundi bakiri impunzi mu gihugu cyabo atakiboneka kiriho kirakogwa kugira bidegenze mu gihugu cyabo
yego abashyira ntahe
abo banyagihugu barashaka kubana
yego
mugabo abanyepolitiki babifisemo ikiganza cy'uko ubu bantu badasubira mu zabo
icyo kibazo ndagiha Patri Desire yamuremye na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Butoyi Jean-Marie muri aho Butoyi Jean-Marie
ego
muri hehe
turashima Imana
muri hehe
Cyende mu kambi bi Tanzania mu kambi impunzi kambi induta
ego me ikibazo cy'imvira mu kanya gato tugakwijamo
ego ni intererano kubijanye ni intwaro cyangwa se politike mu gihugu cyacu cy'u Burundi no kuvuga yuko u Burundi bwagiye buba mu bihe bigoye ibihe bitoroshe bivuye ku ntwaro zageze kwirikirana zitifuza gutwarira abanyagihugu ahubwo batwara kugira ngo kumbure birondera inyungu zabo mu kujyanisha abene gihugu bakoresheje ikintu kijanye no kubereka ko hari bari imigwi itandukanye hari abahutu hari abatutsi hari nabandi ariko interano yanje rero nagomba gushyira ko nuko gushika uno munsi abarundi turakwiye gukanura tukabona tugaca ubwenge tukabona yuko abanyepolitike batadukunda ahubwo twebwe nyine abene gihugu dufatane mu nda dukore ibikorwa byacu biduteze imbere hanyuma umunyepolitike azanye icyumviro tukigosore turabe hanyuma igikwiriye tugikore kidakwiriye tukireke kuko ibyagiye biraba mu gihugu cy'u Burundi kuva kera byava kuko ukuntu umunyagihugu muto muto ni ukuvuga yarahuruduka azaniwe icyumviro kanaka n'umunyepolitike agaca mwizera kubera ko bava ku mbere mu bwoko bumwe cyangwa se bavuka mu ntara imwe agaca mwizera kubera icyo ntarabe ingaruka y'ikintu cyangwa icyumviro amubwiye gishobora kuzana mu gihugu
Butoyi Jean-Marie murakoze cyane rwose ku cyumviro mushikirije ndabona kibazo kiguma kigaruka abantu baryanisha abarundi abanyapolitiki batizewe imbere yuko mugira cyo mubuze ku inzira yofatwa kugira ngo amahoro n'umutekano eka ubumwe mu barundi busimbatare hoko gukireka ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye mugire icyo muvuze kuri ico cyimviro ca Butoyi Jean-Marie avuga ko abanyapo hari abantu byanisha abarundi eka cyane cyane abanyapolitike mu kanya gato cyane gusa
ibyo twabivuze na kare nicyo nahereye ko abarundi bararyandishwa sibo baryanye nicyo gituma n'uwo abarundi bakiri hamwe abarundi bararyanishwa kuko abanyepolitike baryanishijwe bakabajyana mu nzira itari yo kandi kumbure batari babiteguye
bakabigwamo ibi rero tuvuga n'umushyantahe rugema bishuri kibazo umushyantahe abagije ahamagaya barundi ngo baje hamwe barundi nzira bavamwo murundi nihageza bwa barundi za kurongorwa na leta iriho ibashobora gukora nabo nyene bidakoze na leta iriho rero bazuguba baryana uyu rero bisa n'ukwihebura kwa politisiye bagize izo tubareke tuzobyitorera muri hehe tuje kuri leta turabe kwikora tuyifashe uko abantu bahuze nicyo gituma byose be icyo nicyo kibazo abagije kandi agishimye cyane mugabe abarundi bonyene ni ukubahenda kubabwira ngo bazokora na bonyene atariki barongoye barundira ibyo bintu
rero
nzabita
ayoyorunda
ibyo bintu ntunga ati ndaheza na padiri Desire n'ukuri twumvikanye ni amede pardon niwe padiri
yamuremye
twumvikanye gose ibintu utazi aho byahereye n'ukuzimya umucanwa utabonye aho wahereye ntuwuzimya kurondera aho byahereye rero kugira ngo bijyane n'ibyo mu Rwanda gusa kera igihugu cyari Rwanda urundi nicyo gituma Albert Moss asize aturiye mu Rwanda bamutumye Burundi ushinga umugambi pepe ibyo rero dushobora kubwira abafundi wacu la meme person uwo muntu umwe yahereje i Rwanda azi Burundi aro umuntu rero iyo ugomba gusaba akazi ngaha mu kazi utanga ikintu bita seve n'igihugu ni uko utaravye iyo cavuye n'ingene kigezaho tushobora kirondera inyishu cy'ingorane zifise n'ubu rero turinde seve rirondere twicaye hamwe uko kuri niyo nzira y'ukurekuranira uko kuri rero kumenyekanye intahe ubutungane uzokuzuriza barenganijwe kumbure ntizoronka izibuzuriza imyaka yose mugabo ingingo y'ukuzurizanya abarundi babonye icyo bapfuye niyikenewe
niho tuzore kubinanaeza tujanye ambasaderi ya Marie Ndavuzania kanya karihuta cyane rwose nashaka murakoze muna Desire na Patrice Desire yamuremye nawe nyine agiye cavuze ku cimbere cashikirijwe na buto Jean-Marie avuga ko abanyapolitika ari bafite uruhara runini mu ndyane z'abarundi mu kanya gato imbere yuko mutubwira inzira abarundi bofata kugira ngo ibyo bibazo byose by'indyane bive mu nzira
aho tugeze ni cy'abarundi uyu munsi bakeneye kandi nibaza ko kenshi hari abantu bashaka kutuguma muri bene ibiri byo kuma duharira by'amoko by'intara by'iki ibintu bidusubiza inyuma bidutesha umwanya abone kuraba ingene twoja ku wundi murindi kuko burya harari inzara hakabyuka inzigo igihe jewe ngira ndabivuge bwana Frederic naje akubwira ko burya amoko arabi mu Burundi no ku isi yose ni amoko y'abakene be n'amoko y'abatunzi ahubwo twogera gute kugira ngo abakene bisuganye kugira ngo nabo bace nk'ubwo bwoko bw'abatunzi iyo ntambara ihari ibyo bindi mu byakozwe n'abatutsi abantu batangiye kubibona bamaze no kubibona yuko atari yo ngorane nyamukuru yarabaye ingorane nyamukuru abantu barayirema abanyapolitike barishyiraho mugabo ukumenya neza yuko ubu nibaza ko mu Burundi atamunyepolitike yoba akiza kwitwaza ibyo bintu waronka amaji ko turi mu gihugu kigengwa na demokarasi ni ukuvuga ko umutegetsi uwo ari we wese siko byamye barunyeretse hariya umutegetsi wo kumutumba yagishyirwaho aratogwa uwo mu ikomine yagishyirwaho aratogwa uwo mu ntara niwahe yagishyirwaho aratogwa n'amashinga amateka iratogwa iyo abo bantu abenegihugu batoye batabaranguriye ibyo babageneye mu bisanzwe baratora uwundi abarangurira ibyo bipfuza muri icyo kiringo naho mbona Uburundi tugeze kandi dukwiye kubakira kuko niho hari kazoza nakoze
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jimmy muraho Jimmy
muraho
muri hehe
Bujumbura
ni vyiza cane rwose akandi kazina ninde ni vyiza cane duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
ama ikibazo nuzikiriza nuko narandi kumvira yago ama ndi mu by'amoko ndi bufatiye ku gihugu cyacu Benbel byakahise amariyo kubera byakahise babiciyemo rero abanyepolitiki nibo bagira uruhara cyane mu kugira nagira ibintu by'amoko bikomere bigire n'ubugira ubwoko bumwe bwanke ubundi byashyizwamo ingufu n'umurindi n'abategetsi bari bayoboye icyo gihe ariko guhera muri benile sevo ibintu by'amoko mu Burundi ngo ntabwo bigifite umwanya mu gihugu ntabwo bigifite umwanya mu bantu ubona mu muntu ahubwo amigana n'uko yarariye kimwe n'uko yagenda kurondera rero ndabizi neza yuko ikibazo cy'amoko mu Burundi gifite n'uko ubucacogoye umuntu rero udatitwaza cyangwa akora ikintu icyo ari cyo cyose ko yitwaza amoko nta n'umwe mugira namukurikira rero urumva tuzaba gusa abanyepolitiki bobo bashakira inda zayo mu maboko yuko buhagarara mu bakozi
murakoze Jimmy reka rero ikibazo cy'abanyapolitike uruhara rw'abanyapolitike rurabandanya kuvugwa mu ndyane zihari hagati y'abarundi nkuko nari nabwize nashaka namwe patri zirinde yamuremye mu gice mutubwiye ikintu cyokorwa kugira ngo izo ndyane zose z'amoko zigirwe umuziro mu Burundi reka abarundi bijijukire ikirame
nakoze cyane Frederic yani bazayo aye amadeba menshi ku kibazo cy'u Burundi ku kerekeye amoko ya amasezerano yatumwe ni menshi abarundi baramaze gutahura neza ko kubaho kwabo atari ajya amasezerano yasinywe atari impapuro zasinywe ariko ari uko ejo cyangwa ejo ejo umubyeyi yareze umwana wiwe yamujyanye ku ishuri akiga atamuntu akibuza kujya muri kaminuza kubera ubwoko bwiwe muri fakulte kanaka cyangwa iyindi ibyo byarabaye hatarabigarara bataza mu mafakulte amwamwe byarabaye atabaja mu gisoda byarabaye ubu nta murundi atingira mu gisoda nta murundi atodandaza nta murundi atoshinga ibanki ni ukuvuga ko mikuru mwene gihugu agiye kubivuga abantu bose bagize fondo commerce ni ukuvuga urudandazwa rukomeye ibijyanye n'amoko bariko barasambutse buri gishoboka umurundi ubu arazi ingorane afise ko ari lobeje quotidien ni ukuvuga kubaho ingene yo kwitunga ku munsi icyokorwa rero kutinikiyecyokorwa ni kimwe icyokorwa ni uko amaleta ni ukuvuga ko abenegihugu bajejwe gutunganiriza igihugu bashyiraho imigambi y'iterambere iboneka wajibu kisingora chogo kutusingora ane chugwa haruka kutajira kazi chaba fato ni na wakenyezi bakenera imitahe na au dukenee gushiri nguvu itugu mani nguvu nili vini kukubwa ngukumbi kena kawa utuna batuti uboko mutana wao tushiri nguvu ingene ugwa haruka korona kazi koroni chorukora imiryango ikagira magara meza kugira ngo ikore agateka kama kenyezi kakuba hirizwa agateka kawa kakuba hirizwa nibaza ko habonetse imigambi y'iterambere iboneka ukabona iyo tujya mu iterambere ntawe uzosora kuvuga ibyo bintu by'amoko
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nkwejwi rya Amerika turi kumwe na Derek muri neza Derek muratwumva
ego ndabumva neza
muri hehe Derek kandi kazina
Wapi?
Kandi kazina kawe nini?
Nitwa Mukanyabanga Derek.
Ni vyiza duga kwijambo ikibazo cimvira mu kanya gato.
Ee nani ni cyato no yinshi cyaza kugaga ubutumirwa. Ee nase tata ngo baje ikintu cy'umubise ne wafite ikintu kingana gute kiyura muri iki gikorwa bya. Reki ni nyuma y'ikorwa byo mu gihe hazira ho gufata abantu babagira bagize uruhara mu kwicanyi nabaye mu myaka ya kera cyane ibibazo bibiri
murakoze Eric Derek n'ikibazo mubaje n'ikibazo Patrick Desire yamuremye yarabaye muri yakoze muri uyu murwi yaragize uruhara muri uyu murwi ariko yaravuyemo reka tumuhe ijambo ariko agira icyo avuze ku mukanya gato cyane rwose munsi y'umunota umwe imbere yuko
akoze Frederick yego yatwenga yarahindutse mugabo ntiyahindutse cyane nuko mu nyuma uwo mugwi uzotanga icegeranyo izoshikiriza bashikiriza inamashinga mateka n'umukuru gihugu bico kiganya abarimo abarundi bagizora mu gukingira abandi abarundi bo babara babarica abandi abarundi bakingira abandi ibyabuzwe ibyo byose bizoba birimo iteko ryatwira yari imeze nibaza ko n'iby'ubu ariko rimeze ibica bikurikira mu bisanzwe n'uko hacategurwa umugwi uca wandika neza kahise k'igihugu gahuriwe ko na bose kuko n'aho abantu bavuga ngo ibitabo byaranditswe wayo aca kuko kahise gahurizwe ko na bose kugira nk'uko abandi babivuza barugema barunyeretse kugira ngo ukuri kumenyekane
ni ndarusanze ni ambasaderi Gamaliel Ndarusanze
ego ndiyo reko navuga kugira ngo iyo raporo rero izoshikirizwa hanyuma abaza batunganiriza bene igihugu n'icyo gihe baba bahari bazomenya rero iyindi ntambwe ikomeye mugabo hari ibintu bimwe bimaze kuba mu gihugu na cyane cyane nko gusubiza abantu ababenyazwe babarenganije muri azwa ari umuntu w'igihugu wari uhari batari batangiye kubasubiza ibyo nibyo bita phase de reparation nayo nyine keza kuba hanyuma burya ndashaka guhereza nta mutu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu ni umuntu yishe uwundi muntu umwe wese ni uko azokwemanga icyaha kiri ku gatwe kiwe nawe kemanga kubwira ubwoko bwiwe
murakoze Defense Rugema mu amakuru atangazwa n'uko abami kenshi bamaba hejuru y'indyane z'amoko nashaka mu gusozera mutubwire inzira yofatwa kugira ngo amacakubiri indyane zifatiye ku ntara ku moko eka no kubindi zigirwe muziro mu Burundi ku bwanyu hoko guke
ku bwacu nibaza yuko abarundi twosubiza agatima mpembero tukaraba neza igituma Burundi bugeze aho ugeze intango yavyo murazi neza je nama ndabivuga wasenyuye ingoma y'Urundi yasenyuye Burundi ukuntu igihugu cari gitunganijwe imbere yuko gushika twikukiye igihugu ntanjyane za moko zari ziriho hari uwigeze kuvuga ati gushika twikukiye igihugu cyatwagwa na Bibiligi rero nibaza ibyo bintu ko atari byo na gato murazi neza yuko igihe abadagi baza mu Burundi bavuga yuko yari protectora allemand ni ukuvuga bari baje gukingira igihugu ku ntwari isanzwe ihari n'ababiligi ni uko tutelle belge nicyo bisigura ntibari baje gukura intwaro yari kugira bari bubatwara ntibari abakolonizateur bari bafise ishingiro ry'uko bategerezwa gukingira intwaro ihari ibizo bigasigura yuko umwami yaratwara umwami yarafise abaganwa biwe n'abandi bamufasha gutwara ico gihe cyose abarundi ntibigeze nta na rimwe
ndabona kanya kitiranye
mugabo ko nagira rero ndabiheze mu mpaka kanya nuko abarundi twosubiza agatima mpembero tukaraba ingene twosubiza hamwe nibyo haravugwa abahutu n'abatutsi muri icyo gihugu cy'u Burundi mugabo z'abahutu n'abatutsi gusa bakibamwo ibyo rero kugira abo basubize hamwe nuko tubona neza nk'uko mwibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya kane ivuga neza yuko umuhari cyangwa umugambwe ushaka kugaruka n'intwaro y'ubwami biciye mu referendum bishoboka
ndabona ikiganiro tutakirangije neza
babishoboye twobiraba tukaraba neza yuko iyo ntwaro y'ubwami
ikiganiro tutakirangije neza mushya nda he Defense Rugema nashaka ndagushimira cyane rwose ku kanya mwatso kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika ndagushimira we ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye ku kanya mwatoye namwe Patrice Désiré yamuremye ndabashimiye cyane rwose ikana kunyisha umwahaye abakunzi bya radio ijwi rya Amerika baduteye akamu bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro ndashimiye cyane rwose engineer Cornelius yadufashije mu bwiza bw'ivyuma na Aloise Bigirimana yadufashije gushyira hamwe ikiganiro turabashimiye inshuti mwese bantu z'amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.